imumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe ni kaze nshuti bakunzi biradi Ijwi rya Amerika risamire ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio 18 muri kumenaje we Diane Nahazwe.
Kino saha rero nubwo babutekeye abantu mugabo abahaye mike urabona umenga ntacyo bagira umuntu turi mu ikame ntidusohoka bategeye kuguma indani ntagira ikibazo dushobora guhura nacyo gusa.
Uyu ni umukuru w'ikambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba avuga ubwo babubatekeye ni mu gihe uretse imigwano yabereye muri ako karere ku munsi wa Mungu mu gatondo kuno wa kabiri hazindutse harumvikana amasase mu micungaro y'ikambi ya Rusenda irimo abarundi. Imbere kugaruka ku idonido iyo nkuru nce ku masonga mbanze ndabwire muri make ku munyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres kuri no wa mbere yabonanye n'umushikiranganji w'Uburundi Adjidji Migenderanire n'amakungu Alain Menyamitwe. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa ONU kuri no wa mbere, Guterres yarahojeje imiryango iheruka kuburira ababo mu bwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi bahungiye muri Congo, akizera ko abategetsi b'igihugu c'Uburundi n'igihugu ca Congo bagiye vuba bwango kunyarukira gutanga umuco ku vyabaye. Guterres na Alain Menyamitwe baraganiriye no ku biganiro bihuza abarundi. Umunyamabanga mukuru wa ONU akaba yabwiye Menyamitwe gufata aka karyo leta igatunganya ibiganiro buhirukiyemwo bose. Yemeza ko ONU itazohengeshanya gufata mugongo ivyo biganiro ibicishije ku ntumwa yayo idasanzwe no mu gushikiriza umuhuza yagenwe na karere ko muri Afrika y'Ubuseruko mu gufasha kumvikanisha abarundi. Guterres yaranasavye kandi leta y'u Burundi kwita ibibazo vy'agateka kazi na muntu no gukingira abanyagihugu bayo. Abantu 42 baraciri urubanza rwo gupfa muri Iraki bagirizwa ubwicanyi butandukanye ugufata abakenyezi ku nguvu hamwe no guturitsa ibisasu kuri wa mbere niho bicwa bamanitswe. Ibyo byashikirije n'umushikiranganji w'ubutungane wa Iraki. Ivyo bikaba byabereye mu ibohero ryo mu gisagara ca Nasiriya kikaba kiri ku mumanuko bwa Iraki kandi n'imiryango yabo niho yari. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International mu itangazo ryashikirije rije rivuga ko bibabaje cyane kubona hari amareta agikoresha bene ivyo bihano kugira ngo yerekane ko yitayeho umutekano. Ku bwa Amnesty, Iraki nico gihugu kiza imbere y'ibindi bihugu mu kwica imbohe muri ubwo buryo. Mu nyuma hakurikira Ubushinwa, Ubushinwa bugakurikirwa na Arabia Saudite. Radio Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro byacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ari ho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaheye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mu kanya masaha 9 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda Edouard Ngirente araza gushikana imbere n'amashingamateka na nkenguzamateka imigambi itandukanye leta y'u Rwanda itegekanya kurangura kuva muri uno mwaka wa 2017 kugera muri 2024. Ino nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma iza kubirikira kuri kigwano menyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kabuye. Impunzi z'abakongomani mu ikambi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda zaraye zikoze imyigaragambyo y'amahoro kubera ikibazo cy'inzara hamwe no gusaba kuronswa amazu yabo mashasha nyuma yaho ababamwo yononekariye. Reka umenyesha amakuru wacu muri Uganda, Ignatius Bahizi atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Impunzi z'abanyekongo twavuganye ku murongo wa telefone zivuga ko inzara zimereye nabi kandi ko bagenzi babo bamwe batangiye guhunga mu nkambi baje ahantu hataramenyekana kubera ikibazo cy'inzara. Izo mpunzi zivuga ko buri muntu ahabwa ibiro bitatu by'ibigori hamwe n'ikiro kimwe n'inusu by'ibishyimbo kugira ngo bimutunge kumara ukwezi, kandi bitashobora gutunga umuntu ukwezi kose. Uretse ikibazo cy'ibiribwa bike izi mpunzi zihoranye, inkambi ya Nakivale iri mu gace k'uburasirazuba bwa Uganda gakunze kwaka izuba ryinshi cyane, kandi akaba haherutse kugwa imvura nyinshi yateye imyuzure. Iyo myuzure ikaba yaratembanye amazu y'impunzi hamwe na bike bari bahinze, bityo bigatera ikibazo cy'inzara kwiyongera. Navuganye n'umuvugizi w'umuryango utanga ibiribwa hano mu mpunzi wa PAM, Lydia Wamara, ambwira ko atari ubwa mbere impunzi inubira ikibazo cy'ibiribwa bike. Avuga ko atari ikibazo cy'impunzi abakongomani gusa, ahubwo ko ibyagenderwaga impunzi muri Uganda hose byagabanijwe kubera umubare munini w'impunzi, kandi imfashanyo babona yo kugurira impunzi ibiribwa ikaba itariyongeye mu buryo bukwiranye n'imibare y'impunzi ziza mu gihugu umunsi ku wundi. Charlie Yaxley, umuvugizi w'umuryango HCR wita ku mpunzi, we yambwiye ko hatabaye imyigaragambyo, ahubwo ko ari impunzi nkeya zaje ku biro bya HCR mu nkambi zisaba ko ubwinshi bw'ibiribwa zihabwa bwakongerwa. Yaxley avuga ko ibiribwa byagenerwaga impunzi byagabanijwe ibice 50% guhera mu mwaka ushize kubera amikoro make. Yongera gusaba amahanga kongera gutera inkunga HCR n'igihugu cya Uganda kugira ngo iki kibazo gikemurwe. Ati kandi HCR igiye gutangira gusuzuma uko imyuzure yakosheje izi mpunzi mbere yuko yashaka uburyo bwo kuzifasha. Ukurikije uyu muryango utabara imbabare HCR, inkambi ya Nakivale icyumbikiye impunzi saga 100,000, kandi akaba ariyo nkambi muri Uganda irimo uruvange rw'impunzi z'amahanga menshi agera ku bihugu 14 birimo Burundi, u Rwanda, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Repubulika ya Congo n'ahandi. Imibare iherutse gutangazwa n'ikigo cya leta gishinzwe impunzi yerekana ko muri rusange ubu Uganda icyumbikiye impunzi saga 1,300,000. Kuri abo abasaga gato 1,000,000 akaba akomoka muri Sudani y'Epfo honyine. Uganda akaba aricyo gihugu cya kabiri gicyumbikiye impunzi nyinshi ku isi hose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Nuko rero amakuru y'impunzi nari nabice ku masonga hazindutse harumvikana amasasi atari make mu icungararo y'ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo. Mukanya mvuganye n'umukuru w'ikambi yo mu Rusenda, Emmanuel Ntirampeba, ambwira ko kugeza nino saha bataramenya ico ayo masasi yavuye ko co bikoze. Ejo yari yambwiye ko impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda zugarijwe n'ubwoba nyuma y'imirwano yongeye kuvuka hagati y'umugwi w'abagwanyi ba Mayimayi ya Katumba n'ingabo za leta FRDC. Emmanuel Ntirampeba mu kiganiro twagiranye yatanguye ambwira iby'imirwano yabaye ku munsi wa Mungu hagati yo migwi. Reka mutega amatwi ikiyago twagiranye.
Imirwano yatanguye kuva ku munsi uweje mu gitondo nk'isaha 11, abasoda bakageza gusubiza inyuma abamayimayi barinjira mu gisagara barabandanya barashikaho bita Nundu Gisanza, barashika n'ahantu hafi kandi nk'ikilometero kimwe uko kikambi, aho hose abanyagihugu twaguma turindiye bakatubwira tumugira ikibazo abasoda bari ngaha hafi bacuruza ikambi na manisiko yari anahageze, aratubwira ati mugira ubwoba turiko turafata ibintu mu buryo nicyo gushika ku munsi w'ejo cyari gihari.
Amakuru yadushikiriye ejo kandi nubakidushikira nuko abo bamayimayi ya Katumba bari bigaruriye akarere ka Mboko kari ku birometero 12 ugeranije n'ikambi yo mu Rusenda aho muri. Ubu vyifashe gute, niho bakira abo bamayimayi?
Mu bisanzwe gushika kuri ino saha no batubwira yuko bakiri aho Imboko, bari banaje mbere gushika naho shika ahantu nibaza ko ari nka hafi y'ikilometero kimwe uvuye ku ikambi. Abantu ari nacyo cyatumye bagira n'ubwoba bwinshi cyane kabisa, n'abasoda baraza bagera ikambi sinzi ko mwari mu buryo bwo kudukingira canke bwari uburyo bwo kudukira abo bamayimayi. Ngaha hafi yacu ntibagwanye mugaha Imboko ho baragwanye n'isaha n'inusu yose irahera gushika. Ino saha rero n'ubwoba butekeye abantu mugabo abamayimayi turabona umenga ntaco bagira umuntu. Turi mu ikambi ntidusohoka, batubwiye tugume indani ntagire ikibazo dushobora guhura nacyo. Gusa abantu turicaye dufite ubwoba, gusa urasanga umuntu agenda arondera kubwira yabe koroha ico afungura, ariko gusa ubwoba ni bwinshi mu bantu bumvise akantu zibona abantu biruse bose bakinjira mu mazi mbaheze mwanya bagasubira kagaruka bagasanga byari ibintu by'ubwoba ndetse twewe gusa n'abakongomani batwakiriye nabo bafise ubwoba kuko nabo ntibazi ikintu kimeze niyo mpamvu nitera umubajije kubwira gusa ngo ugume indani mugabo uravye wagira gutyo ukabona umumahima yararenganye ni nkoho kandi ukamubona n'amaso tukanuma nta kindi dushobora kurenza ko ngaho imajije guterefona umuntu aba hariya igihe umaye ambwira ko nubo abamahima bari hajya mbere n'abagabo bamwe baza bamaze kuja mu mazi bo ntibasohoka hasohoka abagore gusa kugira ntibave n'abagabo ntibave bahura n'ikibazo urumva nta kintu na kimwe naho wogenda ukava ngaha ushikantu bita isanga nka ku birometero bitanu gusa ntushobora kurenga kugera imboga
ariko haratekanye nta migwano iriko irahabera
kubera ko abasoda bose bakuye impunzi z'igisoda kandi ugasanga n'abandi bagize gute abasoda bashatse korohereza abanyagihugu ntibave bahura n'ingorane n'ibyo niyumvira abamahima usanga ariyo bari aho hantu n'abanyagihugu nabo ubwo babo batekeye nk'uko natwe dutekeye
umutekano wanyu ukaba ucunzwe gute muri bino bihe by'iyo mishamirano
umutekano w'iwacu ucunzwe n'abapolisi nk'uko bisanzwe n'abasoda hafi y'abapolisi reka na monisco kuva ejo yagumye iziraca ngaha iraba ikibazo gishobora kuboneka kugira ngo irabe icyo yofasha gusa abantu bafite ubwoba n'ubwo bumva ngo umutekano uracunzwe ntabafite ubwoba ko tubona kumenya urabye ukuntu mu mahema yagenda yabishakiye dushyikira atakibazo kibonetse ariko gusa bo baravuga ko nta ngorane bafitanye n'abarefugee cyangwa n'abanyagihugu bandi basanzwe bafitanye ingorane n'abasirikare umuhore wese yambaye iniforume ya gisirikare
kuba izo ntambara naho zigenda ziba mu karere ka Fizi ari nako inkambi ya Rusenda muherereyemwo irimwo nta ngaruka mubona bishobora gutera kuri iyo nkambi yanyu n'abatanzwe bayicumbikiwemwo
ikibazo nticobora kuko buri gihe twamenga kuva kare hose bavuga ati iyi ni zone igoye n'abasoda barayitinye ndaziyumvira nico gituma natwe tutobora ubwoba kuko n'ibintu biduhanamiye yuko ari ahantu hagoye kumva kumenga umuntu uwo ari we wese agumana ubwoba ukumva umunyagihugu akubwira ati ese ntiwababwira ngo baduhindure badukure kuri iyi kambi batujyane ahandi hantu muri rusange dusaba umutekano ko urindwa kurushiriza bishobotse ubona ari abantu ahandi hantu badushyira atari ayo mwanya uwo ari we wose abo bantu bashobora kudushyikira byoroshye cyangwa se ahantu buri gihe twama tuvuga yuko ari na hafi igihugu twavuyemo ari naho usanga n'imbonerakure ziprofita kugira ngo zize zishyike ngaha mu kambi byoroshye kuko muri ino minsi naho nyine hari ubwoba abantu baguma bavuga ko imbonerakure ziri hafi ngaha hasi
umukuru w'ikambi yo mu Rusenda Emmanuela Ntirampeba yariko rero aravuga ahanini kubwoba bafise impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo kubera imigwano yasubiye kwaduka hagati y'umugwi gwana w'abamayimayi ya Katumba n'ingabo za leta FRDC mukaba mwumvise ko micungararo y'iyo kambi hazindutse arumvikana amasasu n'ahatari urashobora kumenya icari kibaye turaza kubandanira tubatohoreza tukagira ico tumenye turabibabwira amakuru yacu yo hanyuma mugiganyo c'abarongo ya masengero n'amadini uno musi tubabwira ibijanye n'umubano w'abubakanye badahuje kwizera ahanini tuvuga ku miryango idahurije ku kwizera kuwitwa Zebia yahuze arongo isengero giwe businde mu ntara ya Kayanza uyu nawe kuva mwaka wa 2015 yahungiye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'abayoboke biwe kuko amategeko y'igihugu atamwemera co kimwe na Ekleziya Katolika yiyonkoye ko aha rero tukibutsa ko bamwe mu bayoboke ba Zebia baherutse asigwa muri ico gihugu ca Congo abashika 39 bakaba baritavye imana abandi bake batari bake harimo n'impunzi zindi bagakomereka cane ibintu biruko mu gihe rero benshi muri abo bayoboke bagiye badasezeye abo bubakanye bakagira ko bagatwara n'abana bavyaranye bamwe muri abo muri kino kiganiro basaba ko amareta yovugana mu kibazo c'abana na cane cane ko batabayeho neza rekumanya makuru wacu Diane Ndonse muri studio Bujumbura atangura twakirira abatumire bari kumwe
urakoze Diane ninahazwe kuduha mikro hano ibujumbura abatumire turi kumwe ni Patiri Nsengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura Patiri Nsengiyumva Pierre ndabaramukije
yego murakoze cyane
turi kumwe kandi na Pastor Diridiri Adrien arongoye isengero Guérison des âmes namwebwe ndabaramukije
ego nanjye ndabaramukije kandi abashimiye kubona mwanyumvire ko mugasubira kuntumira
turi kumwe kandi n'umushinga ntahe hatunga Imana Celestin avuga yuko afise ingorane mu rugo bivuye ko adahuje kwizera n'umukenyezi wiwe namwebwe mushinga ntahe Celestin ndabaramukije
baramutse neza mwakoze kuntumira
kwibutse abaduteza amatwi ko bumviriza ijwi rya Amerika aho turiko tuvuga ku bijanye n'umubano wo mu ngo ku badasangiye ukwizera. Mwese rero murakiriwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Duhere ku mushinga ntahe Celestin, mwebwe umubano wanyu n'umupfasoni wawe byagenze gute, byifashe gute?
Ngira ngo mbura handa bihera n'ibintu birebire mugabo ntacyo kandi bicuma masonga. Umupfasoni wanje twatumanya aka 15 twubakanye atangwa n'imwe dufitani hari yabanjeje mu mihari aho bita abamariya mu nyuma bacana mu kubira ngo baje kwa Zebia. We rero aje kwa Zebia rero mu minsi ya mbere mu 2011-2012 bitangura yagenda hariya mu Kayanza nkamureka mugabo isengero rimaze kuvuga bati ibyo bintu ni kubanza kubibangira ndamubwira nti ndumva ko isengero ritavyemera urabanza ureke areka bukebuke mu nyuma na leta irabihagarika mugabo asa n'utabyumvise mu nyuma ariko baciye bagira umukenyuro baza gusengera mu Gisagara baza baraja mu mihana y'abantu umunsi uhize naraja numva itariki 25 z'ukwezi kwa kane 2025 nagiye mu rubanza nshasanga yafasha abana batekereza ibintu byabo baragenda bacaja mu Kongo ahantu twika manyana niyo bari rero abantu bo mu muhari wo kwazi biyasinzwe ko mari sinzi ko ari iki bamukurikiye ahantu twika manyana muri Kongo.
Mumaze igihe kingana iki mutari kumwe?
Imyaka igira kuri 2022 itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Abana arabatwara, abatekeje amashuri, nabataye akazi, n'amahangaje umuntu afise mu muryango, abitayaragiye abintanako. Abana gushika n'ubu ntibiga, kandi aho sindi jenyene, mfise amakama menshi abantu ndivyashiki. Urumva yo umuntu ataye urugo aragiye yitwaje mu by'ugusenga je warantiri mukije.
Twibutse abariko baratwumviriza ko Zebia yigeze kuba ari umukirisu uwo muri Ekereziya Katolika mu nyuma aja gushinga isengero mu ntara ya Kayanza. Mbere n'abajeje intwaro barabigira mu ruhara kugira ngo bahagarike iryo sengero kuko Zebia avuga yuko abonekerwa n'Imana kandi hari ibiciye kubiri n'amategeko bakurikira ngira ngo patiri ashobora kuza kunyunganira. Ni koko koko byari kwiye ko atwara abana akagenda bakavana.
Urakoze cyane. Sinotangurira kuvuga ko byari birekuriwe ko atwara abana, ariko ntangurire kuko muri Ekleziya Katolika ibintu bitunganijwe. Twebwe muri Ekleziya Katolika twemera ko ubutumwa buva ku Mana. Iyo Mana nayo yarungitse umwana wayo Yesu Kristo araza ngaha ku isi. Yesu Kristo nawe ararangura igikorwa cyari cyamuzanye cyo kuducungura. Gihe rero yagira asubire mu ijuru, araheza ararungika abatumwa yari yaritoreye. Arababwira ati nimuronke mutima mweranda, mugende mukwira isi yose, murekurire n'abantu ibicumuro. Baragenda. Muri Ekleziya rero hariho abungere bajejwe Ekleziya, kuko umuntu ashobora gusenga ibintu byinshi yumvira ngo ari mukuri canke agasanga ntari mukuri. Icyo gihe rero igihe cya Zebia yari umukristo, yego umukatolika asenga kandi yabanguka mu butumwa, aho nta byinshi cyane novuga. Abari Ngozi aho yasengera muri diyoseze ya Ngozi nibo bo bivuga cyane kundusha jewe ngarukire hafi. Hanyuma mu nyuma arahava atangura rero gusenga avuga akabonekerwa, avuga n'ibyo ngo Imana yambyiye ibintu nk'ivyo. Mu nyuma rero abungere bacu mu gikorwa cyabo bajejwe muri Ekleziya cyo gufasha abantu gutumbereza neza ukwemera kwabo, baraheza baramuhamagara, baramushikira, baramusigurira, baramwereka ko iyo nzira ari karafata ishobora kuba ari inzira yo kuzimira. Natwe muri Ekleziya hariyo kugamburuka. Atanguye rero kugambararira bungere, atanguye kutumva impanuro bamuhaye. Niho rero haciye akurikira ibimubona vyabaye. Naye hasigaye abantu bagize ubugeni n'isezerano, basezerana ikinjira mu isezerano y'Imana n'abantu. Na Yesu yaravuze ati ntagire utandukanye icimana yafatanije, ko n'Imana yo nyene yifataniriza umugabo n'umugore. Baratandukanye rero, ivyo nta muntu n'umwe yobishigikira, ni kibazo.
Murakoze reka Pasteur Dilidili nawe abunganire canke mukavuga ibinyuranye n'ivyo avuze. Mwumva gute ico kibazo cy'umushinga nta Celeste avuga yuko umukenyezi wiwe bavanye bivuye ku kwizera?
Ubwa mbere numva notangura kumushimira kubona ashobora kuvuga kino kibazo. Hari nawe ufata amakuru gusa uhuta ntumenye iyo byavuye, ntumenye kuri kwavyo, ariko mu bike yavuze numvise mu bintu bitari bikenya mu vyamubayeko. Rero wihangana ukomere. Hari umuntu yavuze ngo nta jori dacha cyangwa manize yuko icyo kintu kizorangira. Ni uvyo kuri ko bwa mbere abantu bose bo mu isi bitirirwa izina rya Kristo, bitwa abakristo, bafise igitabo kimwe n'iki cyitwa Bibiliya. Iki rero kushobora kugisoma ukagitahura ukagishyira mu ngiro neza ukamenya gufata ingingo zibereye, benshi ntibabishobora. abo bantu bafashe nkizo ngingo babaza kuti be mwisunza umurongo uwe hari nawo usanga atamuronga akubwira ati ngira ijambo ry'Imana icyo rivuga rero iyo hageze aho umuntu avuga ngo nabwiwe neretswe byagenze uku aho bitanguye kugora kuko umuntu abwiye ngo Imana yambwiye ntumuhinza ngo ntiyakubwiye umuntu abwiye ngo neretswe no kugira ngo ya ntiwavyeretswe wo muhinza gute
mugabo umuntu aca byubahiriza uko nyene
naho nyene duvise karisho karisho no kuvuga ikintu gipima uruhome ko rutumbereye neza ni jambo mu byukuri Imana yamore yari guca avuga ati raba ni jambo y'Imana uko rivuga mugavuze ngo narose inzozi zirava ku buruhe bwacu kurota kurashura kuva ku daimoni mwe mu bizikere ku muntu n'amajwi akashura kuyumva akumva ijwi rimubwira ngo kora iki atari cyo atari Imana imubariye cyanke yaryama kubera uburuhe kubera iki akagira ibintu rose bwacya gahaguruka gatero akagenda kubera ivyo niho rero umuntu wese Bibiliya ivuga ngo ubuvugishwa bwose abavugishwa n'Imana cyangwa birekwa n'Imana bipimwa na kino gitabo ikibazo nyamukuru usanga cyabaye nk'ajya hantu nuko atajambo ry'Imana babubahirije kuko yabajyubahiriza nta jambo ry'Imana na rimwe rivuga ngo umugore atumugaba agende mubana n'umwize umwe yizera undi atize umwe akirunda kijijwe uyo muntu adakijijwe arafise uburenganzira bwo ati ah je numva ngora cyangwa ibyo bizina byiyumvamwo ndagiye mugaho ugenda n'uyo atizera niko ibiriya mu bikorinto ba mbere 15 umuntu yizera yakijijwe yubaha Imana ntafise uburenganzira bwo guta ujya atizera
ni kuvuga ko mu fasoni wa Celeste yakoze bitari byo
mu byukuri nimba yararemerewe na Celeste icyari kuba nuko Celeste we yarafise uburenganzira bwo gatije ndigiriye uwo mudamu avuga ati sawa nugende mugabo ivyo nabivuze muri cadre yindi jewe bijyavye biya nibindi sindavyita ko ari ukwizera ndavyita ko biri mugwi w'amasekte imigwi y'ivyaduka
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka tugaruke Celestin tukugarutse ko iyo migambi y'urugo hari yahagaze hari itashobora kubandanya canke yabwirizwa kubandanya kandi umukenyezi yaragiye n'abana ubyifata mu gute
ubumvise impuwe z'abana gusa umufasoni mwavuze muti yogaruka imbabazi zoboneka n'ukuri jewe ashangira ngo ni Yesu Kristo yabagarutse kumfashiza mbabazi kubera iki
ni kuvuga yuko tumurekurira nimwe mwakira ubuyogaruka
n'ukuri kw'Imana kubera ivyo muvuze vy'imigambi yanteje yantaje mu nzira rero mvuga nti abo bana nkubu atariko bariga n'akazoza kabo baguye mu mpore batajye batazi
mukiri ngaho mbere ko mubandanya iyo migambi n'ivyo vyo kwigisha umwana numwe mu migambi mbega mugihe abana batariko bariga gucyo oye burya umushinga nta Celestin nta burenganzira afise nawo bwo kugishamo ingufu akagenda gatora abo bana akabagarukana bakiga canke bakabigirishirizaho bari
jewe uko ndavyumvira coco cakibi kibazo kiremereye cyane ko gisaba ko acajamo amategeko abo bana n'umugore bari mu kindi gihugu gifise amategeko kigenga ama ni gihugu c'u Burundi kirafise amategeko kigenga
uwundi mugambi yo barabatanye mbega
ugambere umva ari wo mugambi w'abana tubana twafatira imigambi myinshi kugira bazabeho neza twibitakiriho hariho inzu umujara wiyo bose credit hadufise
ingurane
iyi credit ingurane yo muri fond de promotion umujara wiyo waja ku bose urumva twaje kuyiha mu kwezi kwa kane 2017 arataye akazi aragiye n'iyo deni giye natanze ibikaratasi byo tubamwe na naje kuriha abitaye nkuvuga iyo nsamara bo baca baza kuyiha kandi mu kuyiha bagurisha iyo bafite ibikaratasi buri wese bigaruka kuri je byose
ku mutwe ku rutugu kuri
mwe rutugu wanje murumva kugira muri banke naho iyo deni bashobora kubimera ko ndaririha hari amahera babanza gucaba gusaba kugira biji kuri wewe ndayanyungu bagira kongera imisi ushobora kubiri uri wenyene bacaga guca inyungu niko ryo byagenze banyongera umwaka kugira njo uri kubona jewe mugabo n'amahera caraduga ko umuliyoni urengako
ni kuvuga namwebwe ubu mufisi ingorane zingene
mushaka kuba ingorane zingene mbaho ko yantanye uwo mugambi rero harageze n'igihe niyumvya none nk'inzinzu zantumye nzonzira abana zibaye zinga nahano zigurisha sino baho jina nyare kwitera ingorane ndongo ibazo biza kubera umuntu gutera ingorane ko
na wundi mufasoni murazana
oya nta windaza na gende nabi hande mukirizo nabi ngora gutegera intu mwe bim kandi ndemera amategeko y'igihugu urumva urumuntu
reka twumve pasteur diridiri ntarekuriwe kuzana undi mukenyezi ku bintu bimeze gute
mbere yuko nza kuri icyo ntagomba manze nguvuga ko hagiye avuze ati naciye mbabara ndatirimuka cyane nari navuze ko iyo bishitse umuntu wawe umwana umugore akahura n'icyo kintu kitwa secte ahubwo nibwo buryo bwo kwegera Imana cyane uko niyo kugutabara si uwo mwanya w'ukureka kuko ari ibintu twe tudashobora nk'abana b'abantu ariko Imana ikabishobora icyakabiri aba bana abantu benshi murazi uko ari abantu bahagurutse ngaha muri kino bibakita ngo ni Imana abantu babakurikiye ubu sinzi ko bakivyizera nk'uko byaricyo byumvikana uko ivyumviro bigenda birahinduka bajya abana hazogira igihe barire baravuga ati ese ni kubera ko twabuze udutabara twaguye mu maboko y'abambuzi je numva ahubwo harakwiye ko hagira ingufu z'ibintu bibiri ubwa mbere kwa abana n'abigihugu sibaza ko ari abari mu buhungiro ngo bavuge ngo hase irabazi Kongo nde numva umenga harakwiye gukoreshwa ingufu z'ukubazana aho ngeze gutanga
amategeko ingufu zande
z'igihugu abana b'igihugu
igihugu cy'u Burundi
akoranye yego n'abana b'igihugu kandi ntibari mu buhungiro mvuye ni hase irabitaho cyangwa ikindi icyakabiri hejuru y'icyo akakoreshwa ingufu z'ukubumvisha ingorane bari mu izarizo kuko ku myaka 12-14 barashobora gutahura bitabaye ivyo ku myaka 30 bazokwisanga atashuri na rimwe bize ubuzima bo bananire bavuga bati none data aho byahinda bibagushyariye rero je numva aho kubireka gutyo sinzi byinshi mu mategeko y'ibihugu mugabo numva ntibyorekerwa ngaho ngo bicaraho nimba batariko bariga nimba bariko bariga byo numvikana gato nubwo nimba batariko bariga urumva ko ari ikibazo gikomeye je niko numva
mwebwe ikibazo ndakibagarukanye ko mwebwe mufasha imitima ubwo icyo gikorwa sigwanyo kuko na leta icyo gikorwa yarigeze gushiramo ingufu
batira ingaya muzati twe twaragerageje ho tugeza mugabo ni igikorwa cyacu mu gihe umuntu atwemereye akatwumviriza Celeste yo kwitegura kubabarira madamu wiwe kuko Petro yagiye abaza Yesu ati mbega mwene data cyanke mwene mani yashumurako nzo mubabare kangahe nabwira ngo indwi kugwiza 77 yarokita nta muntu yo gucumura ko indwi kugwiza 77 yatanze yaro kinini cyane vuga ngo duteza kwa matwiteguye kubabarira
n'amafaranga zarabarungikira
none sabana biyo n'umugore wiwe ya
ninzu arashaka kuyigurisha akabagurira
hariya n'abana biwe n'umugore wiwe kugeza imbere y'Imana Imana izi yuko Celeste afise umugore muri Kongo n'abana
Celeste babayeho gute mbega buryo ntibatubwiye ngene babayeho umukenyezi wawe mbega yahora akora iki ubu babayeho
gute kandi ndabishikako umupfasoni wanje yakora kuri aeroport yakora muri Ijebu yari umukozi wa leta kuvangira ngo akiri ni wabo sinzi ko bayigeze kurima mbwabo uwe kugira babeho baje kurima bacinge ugasanga umuntu yari mu kozi wa leta hanitse hari aye atanazi tomate n'ibitungu kugira babeho
mbe byaraborohe kumubona igihe muja kumura
nagiyeyo ndivyanyoroye na gatoyi nagiye yose nashitse yose saa 3 mu gitondo nabo saa 9
mwari mwahazimi
yeka narashitse abo mbaza bakabanyegeza kumbe mu nyamaze kubabona barafize ukuntu hari umuntu hari yabakiriye bagenda uwo muntu amuciye ko ntushobora kubabona namurangiwe ari mu kongomani yaciye ati yari abantu bashikiye rero umwanya wose waheze bariko barabategura bari mu mirima kugira baje koga nje gusanga basa neza bacanya kigira no mu nzu batiye isikuye neza kugira abanyereke kuba mu nzu ishaka kumira nk'iyo muhira
iyo mirima bari bavuyemo baraguza amatongo
oya hari ya mikongo hari bisanze uragenda ugasaba umuntu agukarima cyangwa n'ukurimira abantu baremira abantu
gucingera
bacingera kugira ashobore kuba aka mona inaje gutera ngaha aye kwa kugira abave muri izo ngwane barimo hariya ikarugira nsabye ko nani ndabasanga cyangwa ndarukira buryo kugira kumwe hari
agira cyaje ivuze ko patiri majambo make turangiza ikintu kiganiro
yego ikintu no vuga birababaje byabaye nta numwe yovuga ngo ntibibabaje birababaje cyane ariko rero ikintu kihari muri ubwo bubabare umuntu yo kwifata gute cyambere no kubanza nawe ukingira ubuzima bwawe hari ibintu batwigisha byinshi urashobora kugenda kuba binonosoye neza bakagufasha kugira ubandanye ufise amagara meza ubwa mbere urashobora kwikuramo ivyumviro bibi cyane biguma bimena umutwe umanya wose bavuga uti bazogaruka cyangwa ugasenga Imana Imana ikagufasha ngo n'uruhara rwa mbere bishoboka mbere ukarondera abantu baguha akanyamuneza
nuko rero Nchuti wakunza kainonga duchedu sozele kigani wanyu munhara chuno musi. Makoze mwema atukumviliza. Koze na Diane Ndonsi ya rakire meshe. Jekino kigani uchaba nye dini Bujumbura. Diane na hazu na Innocent Kimenyi. Tuzo swile jonga hotu kwa hurie. Mugire umusi mwiza wakunzi biju ya Amerika.